Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabaramukije nshuti bagenzi mu rutezi mu muri kano kanya, ndabahaye ikaze mu kiganiro yaga cyo kuri uno munsi. Ikiganiro mugire mushikirizwe na Jerry Alexandre Bizimana. Ikiganiro cyacu kigizwe n'amakuru tugiye guhera imurongwe aho ishyirahamwe ADRA ryatanze ibikoresho by'uburimyi ku miryango 350 y'impunzi z'abarundi bo muri site ya Murongwe. Ibyo bikoresho bigizwe n'isuka, ibiro bine by'imbuto y'ibigori, umurima be n'ibindi. Itangwa rigira kabiri ry'imbuto rizoba rigizwe n'imyumbati, ibiharage n'ibiraya, idonido na kavunja pori emable.
Kubw'abakozi bishiramwe ADRA rijeje umugambi wo gukingira ibidukikije no gufasha impunzi z'abarundi zo mu isite ya Murongwe no mu ikambi ya Rusenda kwiba ko batazeyinze, iyo mfashanyo yahawe imiryango 350 buri umuryango wese waronse isuka imwe, ibiro bine by'imbuto y'ibigori hamwe n'umurima w'ikare usanzwe urimwe. Bakaba basaba babironkejwe kubikurikirana neza, nayo bene kubironswa bakaba bashima ngo kuko iyo mfashanyo ije mu gihe nyacyo cirima rya gatasi, ngo ubona ko bari basanzwe banangayikishijwe n'imbuto n'ibindi bikoresho by'uburimyi. Bakaba banasabira n'abandi tashikirewe. Tubamenyeshe ko iryo shyirahamwe rigabisha uwo wese atofata nk'ama iyo mfashanyo, kuko azoca yakwa umurima ntanaronke no kwindi mfashanyo y'imbuto y'ibijumu, imyumbati n'ibiharage yitezwe gutangwa mu minsi ya vuba. Emabre kavunja pori Murongwe.
Tubandanirize muri Senda. Ishyirahamwe Save the Children n'umugwi ujejwe agateka k'abana barahimbaje igenekerezo rya 20 umunsi mpunzamakungu wahariwe agateka k'umwana mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda. Mu rutonde rwabo rw'uyu mwaka wa 2018 haribonekeza igabanuka ry'ihohoterwa ry'agateka k'umwana ufatiye ku mwaka uheze. Tukiraho mu Rusenda, ishyirahamwe Kimuntu Action Aid ryatanguje umugambi wayo wo kubaka inzu abana b'impunzi z'abarundi bazohora bakiniramwo bo kuva ku myaka 2 gushika ku myaka 5 muri site ya Gatunguru ya mbere muri village ya 30. Inkuru iramvuye na Jonathan Isaya mwijwi rya Emmanuel Bimenyimana.
Iryo shure ry'abana bato bimenyereza rifise metero 10 kuri metero 7 ririko rirubakwa muri Gatunguru ya mbere mu kigwati cha 30 rizoshobora kwakira abana 70 ku munsi. Kubwishyirahamwe Action Aid, iryo shuri ryo kwimenyereza rizofasha abana b'imyaka 2 gushika kuri 5 gukurikira inyigisho z'abana bataragera bo muri Gatunguru ya mbere, ya kabiri n'iya gatatu. Impunzi ziba muri ibyo bice bitatu barakenguruka iyo nyubakwa kubera abana babo batahora baronswa inyigisho zo kwimenyereza z'abana bato. Impamvu ishure ry'abana bataragera riri mu Rusenda kandi hakaba ari kure.
Kresha hantu yariri mu Rusenda rumba hari kure, rumba ko bizodufasha cyane kubera kresha twirose hafi ya abana bacu bari.
Menya ko inkambi ya Rusenda gushika uno munsi ishure ry'abana bato bataragera rikora ari rimwe mu gace ka Rusenda.
Mu kurangiza tuji Murongwe, aho ishyirahamwe mpunzamakungu PAM riko ritanga ingaburo y'abana izwi nk'ibikindakinda ku bana 354 b'impunzi z'abarundi bo muri site ya Murongwe n'abo mu miryango yabakiriye b'imyaka 6 bo mu bigwati 9 byo muri segiteri ya Mutambara. Inkuru irambuye na Amani Dawudi mwijwi rya Emmanuel Bimenyimana.
Itangwa ry'amakindakinda ryatangwe kuri uyu wa kabiri itariki 20 ku bana b'impunzi z'abarundi n'abakongomani b'imyaka 6 gushika ku mwaka umwe mu bigwati 9 muri segiteri Mutambara, bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe indya PAM. Kuri uwo wa kabiri abana 354 barafashijwe mu kigwati ca Marinde na Mukengya. Umwana wese ahabwa amakindakinda 15 mu ndwi zibiri. Itangwa riba inyuma y'indwi zibiri bica bigira amakindakinda 30 ku kwezi ku mwana umwe. Ico gikorwa kizomara amezi 4. Bigwati batoranije ni Murongwe, Atalukulu, Kaseke, Kotongo, Kokia, Kitete, Sikutumwa, Marinde na Mukengya. Abafashijwe barashimira PAM kuri iyo mfashanyo.
Aha ni naho ikiganiro cyacu cyo kuri uno munsi kirangiriye. Mwagiteguriwe na Serge Bisimwa, ahagarikiwe na Jack Ahora. Alexandre Bizimana nije nakibashikirije. Shimira kandi mwebwe mwaruteze yompi naho ubutaha.